Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Sabi kaze bakunzi mwese ba radio Nzamba gatseka kawe ni jasango jya makuru mu kirundi twabategure kuno munsi wa kabiri tubigenekerezo jya munani kigara mwaka wa 2022 cyayo twatorokanije nayo akaba hagaze ku ngiyo nkuru nkuru zikurikira Isiramu irani ya gatera kazina muntu mu Burundi IDHB yahagaritswe umutima n'ingingo yarayifashwe n'inama nkuru y'umutekano yo gukura Burundi ku rutonde rw'ivyigwa Iryo shirahamwe rikabona ko amezi atandatu aheze habayeho intwaro shasha yabo sinayishimiye yaranzwe n'itsimbatazwa ry'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu no kudahana murakurikira muri makuru ka Natasa Kiano umushakashatsi ku Burundi muri iryo shirahamwe abantu nabo abanyagihugu nabo bo mu makomi na tatu y'intara yari umwonge barasaba kugarukirwa kw'inyuma y'imvura ivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa mbere muri iyo ntara imvura yahitanye ubuzima bw'umuntu umwe amazu yarenga 30 arabomoka abanywanyi b'ishyirahamwe ry'ugwaruka jama basaba gusubizwa ikibanza bari barahawe muri quartier ya Jabe ni mu gisagara cya Bujumbura kuva mu myaka y'1995 ikibanza gerutse guhabwa uwigenga abari mu ishyirahamwe jama bakemeza kubanyazwe icyo kibanza ibyo twabibateguriye muri makuru hagare mu myunga bw'ivyuma na Jospin Duimana mu kanisa se amakuru mu idonito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasohoye kwa ikaze muri ano makuru umuntu umwe yaraye yitabye imana amaze arenga 30 arabomoka mu ntara ya Rumonge amakuru ava aho mu manuko bw'igihugu akavuga ko byavuye kumvura hivanze n'umuyaga yaguye kuri uyu wa mbere mu makomine yo muri iyo ntara abanyagihugu bakaba batagira ayo bakira nayo bamira tubibaze parfait mudasigana
Uyo muntu yitavye imana yahitanywe n'imyuzurira y'uruzi nyambwa go muri komine Muhuta aho nyene muri iyo komine amazu arenga 10 niyo yasituwe niyo mvura nkuko amakuru ava ngaho mu ntara ya Rumonge avyemeza iyo mvura kandi yarasituye amazu y'aba 10 hamwe n'ishengero munyarahongoka ku mutumba cashi wa zone Magara na komine Bugarama ayo makuru abandanya avuga ko muri komine ya Rumonge imiryango yo mu mazu arenga 10 batesheje izabo niyo mvura yari mu rubura ivanze n'umuyaga mwishi ku mitumba ya Rukinga na Birimba aho inyubako rusangi n'ibirasi by'amashure byagurutse abanyagihugu bose bo muri ayo makomine ubu bakaba baciye bajya kwaka indaro ku babanyi nk'uko amakuru ava ngaho mu ntara ya Rumonge abivuga abanyeshuri nabo bakaba batagira aho biga muri kino gihe bose bakaba basaba ko bo garukirwa ko vuba bwango kuko bari no mukene budasanzwe
Parfait mudasigana harakenuye amakuru tubana izi mujye na gatya kazi na muntu ameza atandatu aheze habaye intwaro ya shasha Evariste nayishimiye Weranzwe n'itsimbatazwa ry'onyango ry'agateka kazi na muntu no kudahana ibyo bikaba biri mu cegeranyo cyasohotse kuyu wa kabiri cishira hamwe IDHB ikurikirana hafi bijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi kanata tartekiano umushakashatsi ku Burundi muri iyo shirahamwe yerekana ko bigoye cyane ko hagira igihindutse mu Burundi mu gihe mu barongoye igihugu hari bamwe bagirizwe ihonyangwa rikomeye ry'agateka kazi na muntu tumutega matwi
À partir du mois d'août et de septembre, la répression du gouvernement, c'est...
Kuva mu kwezi k'umunani n'uko icenda, leta yarongereje urugero rwo guhonyanga agateka kazi na muntu. Ivyo bikaba byavuye ku bitero by'abitwaje ibigwanisho, bagiye baratera mu bice bitandukanye by'igihugu. Inyuma y'ivyo bitero harabaye guhagarika abantu atavyemezo bihari. Harakurikiye gufunga abantu mbere no kubica barabica ivyo vyakogwa nimbonera kure hamwe na bamwe mu bapolisi eka nabandi bajeje umutekano ikibonekeza nuko bamwe mubashizwe mu bibanza by'ubutegetsi bari mubazwi kuba barahungabanije agateka kazi na muntu aha no vuga nk'umushikiranganje wa mbere arenga iyo mebunyoni igipolisi yarakirongoye inshuro zibiri zose kikaba caranzwe n'amabi atandukanye harimo kubureza igufa abantu no kubagandagura kuva mu mwaka wa 2015 kuri abo bose bikekwa kutavuga rumwe na leta uyundi tuvuga mu butegetsi ni Gervain Ndirakobuca umushikiranganje w'intara yo hagati umutekano n'iterambere nawe mu gihe yari mu biro by'iperereza yamenyekanye kuba yaragandaguye abantu batari bake. Urumva twerekana kahise kabo bantu nk'ubururero muri ico cegeranyo nk'abantu biboneka ko bafise kahise kabi ariko bakagumiza mu mabanga akomeye, bikerekana ko bigoye kwizera ko hari cyo hinduka.
Tant que des personnes avec un tel passé occupent des postes de responsabilité.
Bafatiye rero kubiriko birabaha mu Burundi bujanye na gatsa kazi na muntu ushira hamwe IDHB rirateye umutima uhagaze n'ingingo yarayifashwe n'inama nkuru umutekano yo kuri Burundi ku rutonde rw'ivyigwa kana Tatsekiano abona ko ari ukubandanya urugamba gukoreka abategetsi b'Burundi ineza yo kubahiriza agateka kazi na muntu n'ubunyene kana Tatsekiano akabasubirwa mu rwiki Burundi na mugenzi wacu Reverien Bazikamwe.
C'est une décision regrettable et bien entendu qui
Ningingo ibabaje cyane atakizere na kimwe itanga ikerekana ko amapungu atacariko arafasha Burundi mu bijanye no kubahiriza gatya kazi na muntu. Ariko rero ntibinatangaje kuko nigihe u Burundi bwari bukiri ku rutonde rw'ivyigwa n'inama nkuru y'umutekano nta kinini iyo nama nkuru y'umutekano yari bwafasha Burundi. Biraboneka ko rero mu bijanye n'agateka kazi na muntu nta kinini amakungu twovuga ko ariko arakora ku Burundi, mu gihe biboneka ko ico gisata kibangamiwe cyane. Uyu munsi nta na kimwe gishasha ibiriko biraba ni nk'ivyari bihasanzwe ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Ego birumvikana ko inama nkuru y'umutekano isa n'iyahevye u Burundi. Ariko rero nubundi nta kinini abarundi bare bakwiye kwitega. Ubu rero igikwiye ni kurondera uburyo bwose bwotuma leta y'u Burundi itahura ineza yo kubahiriza agateka kazi na muntu mu gihugu
concrete et durable dans le domaine des droits humains.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye ikibanza cyahora gikorerwa mu ishyirahamwe ry'ugwaruka jama cahawe wigenga kuri uyu wa kabiri. Icyo kibanza ishyirahamwe jama ryagikoreyemo kuva mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu wagihawe yakironse mu ishyigwa mu ngiro ry'urubanza rwaciwe na sentare y'igihugu ya Meri ya Bujumbura. Abo mu ishyirahamwe ry'ugwaruka jama basaba nyabuna gusubira kuronswa icyo kibanza, abo bavuga ko bakinyazwe amategeko atubahirijwe. Bonfils Niyongere.
Wa kabiri igenekezo rya munani Kigarama umwaka wa 2020 ikibanza cyarikoreramo ishyirahamwe ry'ugwaruka jama kiri kwibarara gitiriwe imprimeri muri karitsiye ya Jabe muri zone Bwiza mu gisagara cha Bujumbura cyahawe umuntu ku giti ciwe mu ntumbero yo gushyira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare nkuru y'igisagara cha Bujumbura. Sentare nkuru ya Mukaza akaba yashyize mu ngiro urwo rubanza. Abo mu ishyirahamwe Association Jama bavuga ko bari basabye umushikiranganji w'urwo rubanza gusubirwamo. Imvo basigura kwari uko kuvuga urubanza ruburanishwa rukongera rugahamagarwa Association Jama itigeze iserukirwa. Ivyo navyo ngo bikaba biteye kubiri n'amategeko agenga ingene imanza ziburanishwa. Association Jama umushikiranganji akaba yaremereye urwo rubanza gusubirwamo rugasubira itoto. Nyamara sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza kuri uyu wa kabiri yatanzwe kuza kwegurira icyo kibanza cy'ishyirahamwe ry'ugwaruka jama umuntu ku giti ciwe. Ku banywanyi b'ishyirahamwe Association Jama bavuga ko ari umubabaro ntangere kuko bari basabye kugwa urubanza gusubirwamo.
Tukaba twavyakiranye n'umubabaro ntangere mu gihe inyungu z'ugwaruka zigiye mu ibarabara zikagezwa n'inyungu z'umuntu umwe. Ibintu birabaje cyane rwose, twakiranye n'amabara na burya twari twashoboye kunguruza tugasaba revizio kugira urubanza rusubire itoto. Ibyo byose rero bikaba byabaye birengagije bigasubirwamo ryari ryabaye risabwa n'umushikiranganji w'ubutungane. Ibyo byose rero bikaba byakozwe birengagijwe kuko niyo sentare twabimenyesheje. Hariho na kopi, hariho abantu ariko byashyizwe muri iyo sentare nkuru y'umushikiranganji y'intwari hagati mu bajejwe intwaro batandukanye.
Muri Association Jama basaba leta y'u Burundi na cyane cyane umukuru w'igihugu ko yugarukira ugwaruka rushizwe mu ibarabara ku nyungu z'umuntu umwe.
Tukaba twasaba leta ritanzeye leta nkozi kuko yoyo atitagira nuko twasaba umukuru w'igihugu cyacu yuko yadufasha tugadusubiza dufashe rwose ugwaruka tugasubira tugakora kuko cyafasha byinshi cyafasha ugwaruka rwinshi.
Icyo kibanza cyo ku Ijabe cya Association Jama kikaba cyakoreshwa kandi n'amashuri yubatswe mu micungararo no hafi y'iryo barabara. Icyo kibanza kandi kikaba cyakoreshwa n'ugwaruka ruba muri karitsiye ya Jabe no muri karitsiye ya Nyakabiga.
Bumvise nongere nawe nyene tumukengurukire hemukanye sasa makuru tebanayize mu gisata cy'ubutunzi.
Ukudaserukirwa bikwiye kwa bakenyezi mu nzego namwe mu mabi afatiye ku gitsina. Umukenyezi ni kirumara mu itunganywa ry'umuryango ariko keshi ntibamwizigire mu itunganywa ry'igihugu. Sagaseseshwa rumuri abakenyezi n'abigeme b'abarundi kazi ntibaserukiwe bikwiye mu nzego na cyane cyane mu zifata ingingo. Ariko amasezerano y'amahoro y'Arusha yo mu 2002 ategekanya ingero ubutegetsi bwogabanganywa yahaye abakenyezi ibice 30%. Uretse kwivyo bice 30% bitigeze byubahirizwa mu bisata byinshi n'ivyo ari bihasanzwe byaragabanutse. Niyo umukenyezi akuwe cyangwa ahinduwe mu mabanga yarajejwe akenshi asubirizwa n'umugabo. Leta y'u Burundi yari ikwiye guha abakenyezi ibibanza bikwiye mu nzego z'igihugu nkuko amategeko y'igihugu na mpuzamakungu abitegekanya.
Ako ni akamo kahagiye inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Tubanaye n'amakuru twabateguriye ingingo yo kwegurira banki Banko Buyonye n'uburenganzira bwo kugurisha amafaranga y'agaciro ngo ni ingingo ifatwa ni banki nkuru y'igihugu mu gihe biboneka ko igihugu gikenya ayo mafaranga kandi abayarondera ari benshi. Ibyo bisigurwa na Faustin Ndikumana akurikiranira hafi ibijyanye n'ubutunzi mu Burundi. Faustin Ndikumana agasigura kandi ko ibanki nkuru y'igihugu byumvikana ko ihitamo ibanki leta ifisemo umutahe kugira ikora icyo gikorwa cyo kudandaza amafaranga y'agaciro kuba yakeneye tumutega amatwi.
Mu bisanzwe amahera agaciro urabona arakenye na leta ntifise menshi ko ntayakura kikirenga umbere ikintu gikenye rero ntigitangwa ku bwinshi cyane uko abantu bavyifuza. Urabona no mu minsi yahera leta yarafashe ingingo aho usanga ibanki nkuru y'igihugu ariyo yasubiye kuzira gukora ibintu bimwe bimwe wome ngo byo kugwa n'amabanki y'ubutandaji. Urumva rero harageze igihe na banki nkuru y'igihugu isubira ku mabanga amwamwe amwe bengwe y'ibihugu byo kugwa n'amabanki y'ubutandaji. Kandi kandi kwa usanga hato nk'ibanki y'ubutandaji yuzirakora izo operasyo donko z'ibintu bimwe bimwe arabaja kupiga cyane kugira gute mwaka wa tuti genda mirakura hajya kuko nitworonka aho dushyira menshi menshi cyane tugira gute kurabona n'amabiro dushanjwe yari ahari leta ntiyari gishobora kuronka cyane belibe ntigishobora kuronka amafaranga yoza iraya. Urumva rero yakumbura shaka ushobora gatsinda n'ayo mbaho byatoye gute kwitari mbaho ari mu natugira ati buri tangaje ko igihe hari banki leta ifite umutahe kumbura ivuga ati niyo tukorana cyane iyo twize ibintu byumvikane iyo leta rero ikidakora ibintu uko ikikorana ni banki nyine yitwa yuko leta ifisemo umutahe ifisemo uburyo ifisemo inyungu yayo.
Wasanzwe akurikirana ibijyanye n'ubutunzi mu Burundi yabona ko umuti w'ingorane y'igikene cy'amafaranga y'agaciro ari uguteza imbere ubutunzi bw'igihugu amabanki yose akaronka uburenganzira bungana bwo kudandaza amafaranga y'agaciro abayarondera nabo bakidegenzya mu mabanki atandukanye n'unyene tegematwi Faustin Kumana.
Urumva rero solution yo kwita kwa liberalization bakareka umwe liberalization n'ishobora gukintu kitaragwira kitaraboneka biragoye urumva ikintu kitaraboneka kirabwira kugira ko liberalization by'uko abantu bashobora guteba mu kuyaronka n'ibiki. Urumva n'izimanuka na yaronka kuko hari n'abategera bayaronka na rimwe urumva ugasanga umuntu arabuze nyine yaronde yabuze. Ubu rero turi mu kibazo cy'amadovize ahubwo cyotorwa mu kuntu yobone hakagwira kuko tubuze n'umukuru y'igihugu abivuga ejo bundi ariko n'abagwiza atunga nibaza yuko icyo kibazo kiraduhanze cyane urambye ingwane z'ubutunzi Uburundi burimo. Ariko urumva ingaruka zo guteba kubwira ntuze izo zikaza kuboneka kandi liberalization ntishoboka mu byo bita ngo twidegenga mu kuronka amadovize atabuze wabwira ikintu rero cyumvikana ingene usanga ibintu birahe bito kandi n'abafite ingaruka igarukanye n'umva ubwiye kwivuza ashobora guteba cyane nta ntagende yabyifuriza izo ni ingaruka zo ziradasi izo zonyine ingaruka zirashobora kugura ku muntu uwo wese igihe yifuje amadovize ntayaronkere ku gihe cyakarinda gutiba kugira ayaronke.
Tubutse rero ko hamaze igihe hibonekeza ibura ry'amafaranga y'agaciro uyarondera akabanza kwandikira iketi umuyobozi w'ibanki mu ntumbero yo gusigura imvo ayakenereye. Tubana yana makuru avuga mu gisata cy'impunzi impunzi z'abakenyezi n'abigeme baba mu barundi kazi bari mu mikambi ya Murongwe iri mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo bara baronkejwe ibikoresho byo mu butinyanka benshi bita cotex hamwe n'uduhuzu two munsi n'amasabuni ibyo bakaba babironse hacigiye kirekire atavyo babona bamwe muri abo bakenyezi baganiriye na radio Inzamba bagasigura barasigura ingorane bahura nazo iyo babuze utwo dukoresho bagasaba koboza barabironswa kukwezi kukwezi kurikira bamwe muri abaganiriye na radio Inzamba.
Ego twebwe turabakenyezi bo ngaha mu site ya Murongwe kuri munsi turiko turaronka ibikoresho cyo gukoresha mu gihe twagiye mu migenzo. Ego baduhaye cotex ni sabuni mwimwe ariko rero twebwe umwanya umwe tubanza gushima naho dushimye nuko ibi bintu babizana mu gihe kitari cyo. Twebwe mu kuja mu migenzo murazi uko umuntu umukobwa cyangwa umumama aja mu migenzo burukwezi burukwezi ariko bo bashobora kubizana hati ya mezi atanu atandatu none wumva biba bije kudufasha iki. Twebwe twasaba nk'abantu bajejwe kuzana ubwo bufasha ko boza barazana burukwezi burukwezi kugira ngo badufashe kuko nk'abanyeshuri barahangayika cyane abana b'abakobwa biga barahangayika cyane nk'iyo bishitse takotegisi afise arasiba ku ishuri abandi nabo bagaca baza kugora ababyeyi babahereze kotegisi. Umubyeyi nawe hari uwitanga udafise umubyeyi nawe akacaja kurondera imisore ngabari imugurira cotex. Umusore nawe murabizi yuko abahungu bubunye nabo ni bavuga ngo ni mpanguhe nawe acavuga ati turahana cawumva izo ngeso abana b'abakobwa batabinjiramo bivanye n'ubukene baba bafise bw'ibyo bikoresho. Amasabune yo kumesa nayo nyene niko kuko nayo ntabwo bigira bayazana mu gihe gikwiye. Buri gihe ibintu byose twe turayobegwa ngaha mu kambi ko turi impunzi babizana kuri letale ndende baracerewe atacyo bitumarira nk'isabune nk'ubuho bazizanye mu gihe cy'indenga cy'inzara. Ucusanga none baguhaye iyo sabune erihiragurwa amafaranga amajana umunani umwana ntaza kurara inzara wa poke ya sabune. Mu kigihe cy'indenga ucuyigurisha ugacuja kugura ya sabune kandi mu minsi ibiri cyangwa itatu ya sabune ku ibotike wizo bigiye ku 1500 kugira wongere uyigondo uyironke ucusanga ari ngorane. Babijejwe ko boza baranyarutsa ko boza barabizana ku gihe ku gihe kuko twebwe abakenyezi biraturusha cyane na cyane cyane abo bana b'abakobwa bakiri ku ntebe y'ishuri n'ukuri nibo mbona noshimikira ko cyane. Hanyuma mu gihe naho batarabizana twama dukoresha nyene utuntu tuturembe nyene udutambara hariho rero bamwe usanga tasuku two dutambara batugirira usanga batatumeze agiye gukoresha hariya naho razi uko ari ahantu hasaba isuku sanga bamwe ariko baragwariramo ama infections cyangwa arazo mu bihimba byirondoka.
Intambaye n'izihari ni kubera cyo tubura byo dukoresha tukifashisha ibyahi batuzanira naho uko dupakini duto duto ibisiripe batuzanira ni ibisiripe binini binini nta nuko bidukuye dupfa kwambara nyine uko nyene kubera aba babituzanira ariko ntacyo bitumarira kubera babizana n'imisi yarengana. Gwe icyo twosaba ababijejwe nuko n'ukuri boza baratunyarukiriza dufate nk'ubuhaheze nk'ukwezi cyangwa hateyeho nk'amezi abiri basoka cyabaduha kifashisha kuko n'ukuri tura giringorane intambamye ihari batabiduhaye nuko tubura byo twifashisha tukakoresha ibyahi
tuzomesa kandi tuzokwambara ntafundi nyene ni ibinyene kubera badutebereza by'ukuri byasaba baze baratunyarukiriza baraduha tukamara amezi atatu ane atanu none mwayo mezi yose umva bataba batwibagiye baduha isiripe itatu zonyene niko tayishyize itatu none ibyo bintu ni sabuni imwe n'igipande ibyo bintu mwumva hari cyo byofasha umuntu by'ukuri utabizi ashatse kutabura ibikwembe akambara ibyahi nyene nta kundi yo bigenda.
Imbere yo gusozera amakuru twateguriwe kuri uno munsi wa kabiri nitwo kwibagira abagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno munsi iminsi 215 bafunzwe bakaba bacira umunyororo wo gupfungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na senare nkuru y'igihugu mu ntara y'Ububanza. Abanye bimenyesha makuru bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu ibyo amashyirahamwe y'abimenyesha makuru nayo baranye agateka akazi na muntu biyamirije bagasaba nyabuna ko barekugwa atagisabwe. Ni hano rero makuru twaba teguriye cyo tuyasozerera ndabashimire mwese mariko muradukurikira nshimire baganzanje mu ruganda bafashe kuyatorokanya. Yosemendu imana ari muhinga bw'ivyuma na wenda mukengurukiye ari makuru makuru mashikizo na Jean Bertrand yo dakuriyo nkabanda yifuje kuranirwa muri hose na ubuta.